bo muri Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kaze tushina wagenzi, ikiganiro ni Humura Burundi cyo kuri wa 10 ruho mu mwaka wa 2018. Ikiganiro muri ko mukurikira muciye kubinga ngurukana bumenyi bwa internet kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI canke mutwandikiye ku murongo wa WhatsApp ku numero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 49 178 51 74 ubusa kabiri. Ingingo nkuru nkuru zigize iki kiganiro ni zizikurikira: ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ryoreka kuba nk'umurererezi ahubwo rigaza gutabara abarundi, n'abarundi ubwabo ngo bakwiye kuvira hasi rimwe bakikura ko intwara ya Petero Nkurunziza. Bivugwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe LDB nyuma y'icegeranyo casowe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku Burundi, cegeranyo abanyagisagara uno munsi bazindutse kwiyamiriza mu myerekano yabaye mu gitondo c'uyu munsi. Impunzi z'abarundi zirindutse mu gihugu cya Tanzania zirateye umungenge n'itegeko risaba abagabo bose muri iyo kambi kurara irondo. Na mu ntara ya Rutana bajejwe indero mu ntara ngo barakwiye gukurikiranira hafi ibijyanye n'iterabwoba ririko rirakorerwa bigisha bo mu ishuri shingiro Gakome batarashobora gutanga intererano y'amafaranga y'amatora y'2020. Turafitiye ariko n'ayandi ni mu kanya kuri mikono isanzwe n'inkurikiye mu ngabw'ivyuma hari Engineer Jide Mwemera. Dusubire tubahikaze duhere ku bijanye n'umutekano. Abantu babiri bari bakomerekejwe cyane na grenade yatewe ku muhani wabo ku mutumba wa Mburi mu komine Gisagara intara ya Cankuzo. Aya makuru akaba mbere yemezwa n'abajeje intwaro imvo nkuko babandanya bimenyesha ngo yoba ari amatati y'amatongo mbere umuntu umwe akaba yamaze gutabwa muri yompi kumvo z'amatohoza. Kujanye n'umutekano nyene mu ntara ya Muyinga hari amasasu yaraye yumvikanye muri komine ya Mwakiro. Iyo ntara inkuru zitangwa n'abajeje intwaro zivuga ko ayo masasu yarashwe n'umupolisi. Kubw'izo nkuru nyene wo mupolisi azwi ku izina rya Emmanuel Nzokiranteve yarasanzwe akora ku kirindiro c'igipolisi ngaho Mwakiro. Wo mupolisi ngo yoba yarashe amasasu 9 yose mu gipolisi, bakavuga yuko yoba yatumwa n'akaboregwe. Ubu rero umupolisi akaba ari mu gasho kico kirindiro nyene asanzwe akorerako. Kujanye na politike amakungu na cane cane munyamabanga w'ishiramwe mpuzamakungoni ngo nibireke kwivanga mu vya politike y'u Burundi kubijanye n'ibwirizwa shingiro. Ubwo nibwo butumwa bwashikirijwe kuri wa gatandatu mu myerekano yatunganijwe n'umugambwe SNDD-FDD yo kwiyamiriza icegeranyo c'inamijejwe umutekano ya ONU isomwa na Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU. Ames ni bandetse ni we aduteguriye inkuru.
Nuko hari hameze mu gisagara ca Bujumbura mu myerekano yatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNDD-FDD kuri wa gatandatu yo kwiyamiriza icegeranyo cashizweho abona n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ramadhani Nkurikiye yaserukiye mukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko vyashikirijwe n'userukira ishyirahamwe HCR mu karere ka Afrika vyerekana umugambi amakungu afitiye Uburundi, ariko ngo abarundi barakanuye.
Barumvise userukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'impunzi mu karere ka Afrika yavuze neza yuko ngo mu Burundi muri uno mwaka wazohunga abenegihugu barenga 50,000. Ivyo birerekana neza yuko bafise umugambi wako barategura, mugambi nawo bawutegura abanyagihugu twaritanuye.
Yaba Ramadan Nkurikiye cyangwa Terence Nahiraja yaserukiye ubushanganje bw'intoragati mu gihugu bose bari yamiriza amakungu cyane cyane umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ko batubandanya bivanga muri politiki y'u Burundi bahereka ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Terence Nahiraja ati amahoro mu Burundi arasasagaye amakungu nabareke.
Ndega abo bantu bo hanze bakunda u Burundi gukusunja twebwe bagomba kwivanga mu bibwirizwa shingiro n'ukubera iki? Naho yo umukuru w'ishyaka mu makungu ONU abyivanzemo abaho nyanze aho bose babikora ishyaka mpuzamakungu ridashobora kwivanga na gato mu itunganyo ry'ibintu mu gihugu hagati ari ubwigenge bw'ibihugu ubwacu. Ikindi ashaka kubiganiro by'Arusha ngo bikomeye kuri kusigaje kamwe ibyo nabyo aravuga ati nibyo hari ingingo 19 babona ko bahuriza ko n'izindi 11 badahuriza ko izo 11 badahuriza ko twebwe twari twasekeye leta y'Arusha imigambo 19 yemewe n'amategeko amashyirahamwe yigenga ugwaruka abafasoni bose bateye ku mukono twasanze atari utuntu tubitwonyene tutumvikanye ko nako dukurikira akambere kandi akavuga yuko hariho imibigwana mu Burundi yo kumvikana na leta iyo nta yihari amahoro mu Burundi aratekanye mu mitumba yose na makomine yose ni ukuvuga yuko ivyo ibi n'abantu ikindi bijerekeye za leta zifata kibanza nta rwego rushobora kuvyemera ije ntabwo abizi yuko turi
urakoze MS nibandetse shiramwe rero mpuza makungu ni ngo ntirikwiye kuba nk'umurorerezi mu ngorane za politike ziriko ziraba mu Burundi ahubwo ngo niritabare abarundi ivyo byashikirijwe n'urongo w'umugambwe LDB mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU aharutse kuvuga kucegeranyo yasohoye ko ihindugwa y'ibwirizwa shingiro ishobora gutuma ibintu biyangara agasaba ko ibiganiro bihuza bose byosubira gutangura. Jeremy Minani akanavunira na Kagohe abarundi ko bakwiye guhagurukira rimwe bakikura ko intwaro ya Petero Nkurunziza. Jeremia Minani
kubona ko bifata nk'abarorerezi mu gihe Burundi n'abarundi bugarijwe n'intwaro buho nyanganda ishaka kuzimanganya intwaro rusangi ishaka kuhamba amasezerano y'amahoro ya Arusha ikongera igahonya bo bose batavuga rumwe nayo ishyira mu makungu ni icyo tuba tugiteze ko no guhaguruka rigafata ingingo kugira ngo ritabare abarundi. Izo ngingo zirategekanijwe mu masezerano ashyiraho iryo shyirahamwe ngo ngabane cindo iyo rero bitagenze uko tugaca tubona bitwara nk'abarorerezi birababaje. Aya majambo aje kwerekana ko kwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rizi rikorera mu Burundi. Ejo ni haba ubwicanyi ruho nyanganda ejo abantu nibahona ntibazibavuga ngo ntaje bari bazi. Ejo ni haduka intambara y'ikivunga igahunga abanyamahoro n'umutekano mu karere kose ntibazibavuge ngo ntaje bari bazi. Mugabo kandi aya majambo n'amajambo aje kujya kara barundi aje kubabwira ati ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ubumwe bwa Afurika ishyirahamwe ry'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntirizoza kubatabara. Ikibazo cya leta yo nyanganda ya Petero Nkurunziza mwebwe barundi nimugifate mu minwe muhaguruke iyi leta muyitembagaze muyibuze guhamba inkuru rusange mu Burundi muyibuze guhamba amasezerano y'amahoro ya Arusha muyibuze guhonya abo bose batavuga rumwe nayo. Ibi ni akamo dusa n'abatewe kuko ubonye ko abari bajije kudutabara bitwara nk'umuntu yobona uri karatwagwa agajyamo mu kumufata amafoto aho kuza kumufata kumufasha konga ngo amurokore bicari bituma kutwijya kara tubone yuko twebwe Petero nkuru ndatamuhagurukiye ngo tumuvuge uti umuti atawunziza kudutabara.
Wakaba ari Jeremy Minani arongoye umugambwe LDB. Mukanya turabandanya n'ikiganiro cacu
Humura Burundi.
Ikiganiro ni Humura Burundi mu ntara ya Kayanza abanyagihugu baho bari dogera ikikogwa cimbonera kure zibazindukiramwo zibabuza kuja ku mirimo yabo. Abanyagihugu bakavuga ko izo mbonera kure zibategeka kuja kwiyandikisha ku nguvu mu mazo kwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu mwaka w'2020. Inkuru dukura ngaho mu Kayanza zivuga ko umunyagihugu wose aja ku mirimo ari uko abanje kwere kwerekana gakarata yandikishije ko kwazokwitaba amatora abanyagihugu bonga mu Kayanza bakavuga ko aragatotezo inkuru ya mahiyonjira koze
amakuru dukura mu ntara ya Kayanza atumenyesha ko guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu imbonera kureza zindukiye mu makomune yose agize iyo ntara baraba ko abanyagihugu baho bahejeje kwiyandikisha kuzotora ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi isoko ryacu ritumenyesha ko abanyagihugu baburijwe kuja mu isoko canke mu yindi mirimo yabo ya misi yose nko kurima kudandaza aterekanya gakarata kemeza ko yamaze kwiyandikisha
bakuru tuba turakwira mu makomine yose Nyagatare Muhanga Matongo Butaganzwa na Kayanza aho hose mbonerakuru tuca kumuhana bari abo bantu ngo bajye kwiyandikisha ku ngufu bamwe babakura ku bikorwa byabo abari kurima abandi babategera mu mayira atamu isoko atarengana aterekanye kwiyandikisha iki cyangwa kwiyandikisha ku ngufu
Abanyagihugu bashoboye kuvugana n'uruganda rwa FPA bavuga ko gutora ari uburenganzira bw'umuntu batumva igitumizo mbonera kure zirinda kubahatira kuja kwiyandikisha ku nguvu bagasaba umugambi uri ku butegetsi kumvisha izo mbonera kure ko zikwiye kureka abo banyagihugu bakidegembya ku vyerekeye amatora
gutora cyangwa kudatora ari uburenganzira bw'umuntu bisaba rero yuko umugambi uri ku butegetsi woreka abantu bakidegembya kandi n'ugiye gutora akazotora icyo ashaka rero twe tubibona nk'agatotezo katagiye kugira abantu bakimuha ayo matora kubera babonye yuko abantu base kutitabiye kubera batabikunze bazi yuko ari umunyanga ariko arakuka
iryo yandikwa ry'abazokwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ryatanguye ku munsi wa kane abazokwiyandikisha akaba ari nabo nyene bazokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020
tugushimire nawe Mahiyanje tuvengaho mu ntara ya Kayanza tuje mu ntara ya Rutana ahabigisha muri iyo ntara biyamiriza iterabwoba ry'umuyobozi w'ishure shingiro gakomeri muri komine ya Musongati ikorera koregwa bamwe mu bigisha bakora kuri iryo shure ni mu gihe kuri uyu wa gatanu uyo muyobozi yagize urutonde rwa bamwe mu bigisha yagiriza ko banse guterera amatora mwaka w'2020 abigisha bagasaba abajeje indero mu ntara ya Rutana gukurikirana ivyico kibazo inkuru ya Emmanuel Niyungeko
ababigisha bashize ku rutonde n'umuyobozi w'ishure shingiro rya gakomere riri muri komine Musongati y'intara ya Rutana ni batandatu Cipriano ku bwa Yezu arongoye iryo shure ngo abagiriza ko base guterera amatora yo mu mwaka w'2020 abigisha bagenzi babo bavuga ko badatahura iyo nyifato na riryango bose bari bakaswe ku mishahara y'ukwezi kwa mbere kugira ngo baterere ayo matora amafaranga 300,000 bindi bariko barasabwa bavuga ko yotangwa n'ububishaka
Tukabigisha rumu nara ya Rutana, kakachani desa ya Musongati. Turi ya merite nge endo. Mudariteri paye kufoga kumi, uitwa Cyprien kubwa Yezu. Yihaye kwerekana abigisha batatanze intererano mu bijanye n'izo matora. Abigisha abigisha batandatu amazina n'amafikiro yabo kwiyongenda atariyo. Umuntu aterera uko abishaka. Nta gahato, nta tegeko rihari ry'uko umuntu aterera akuye mu mfuko wiwe. Leta yari yadutwaye yatwaye, yatwara ku makone, duterera ku gitsure.
Uretse iterabwoba bavuga ko ririko riragirirwa abo bigisha itozwa mu kajagari ry'ayo mafaranga ngo rishobora kubamwo n'ubusuma. Abo bigisha bagasaba ko bagenzi babo bo kwishyura ishingiro rya gakome bashizwe kuri urwo rutonde. Batogirirwa nabi
urabona yuko ahanini ari iterabwoba amakenga dufise ni uko ukuntu duterera ibyo nyinshi kuko batoza abagabo 300,000 vy'akarenganye kuko amafaranga utanga ataleshi turabona ko adashiye mu muco tubona yuko ashobora no kwibwa bagoma dusabe rero ko abatware bo ngaha mu Rutana na cane cane DP na DCE bo ngaha Musongati ko iryo terabwoba atorikorerako canke hagire umwigishamererwa nabi
tumaze kwidondora Cipriano ku bwa Yezu kuri telefone kugira tumubaze icyo abivuga ko yaciye aducira ku murongo twakuye na Simeon Ngenze Buhoro ajejwe inyigisho mu ntara ya Rutana telefone yiwe yahamagara ikabura uyitaba
urakoze Emmanuel Niyunge ko tuve ngaho mu ntara ya Rutana tuje hino gato mu ntara ya Gitega kubijanye n'uburimyi abaremye bo muri iyo ntara ya Gitega bari dogera ubuyobozi bw'uburimyi mu ntara imvo ngo nukubera batararonse umwavu w'ikizungu kandi haheze igihe kitari gito bararishe amafaranga yawo abarimye bakabazwa nuko batebejwe kuronswa uwo mwavu kandi igihe cyo gutera ibiharage z'impeshi cageze bakabona rero ko bishobora kugira n'inkurikizi ku mwimbu wabo inkuru ya Janvier Nahazwe
mu gihe muri politike y'uburimyi y'igihugu harimo guhimiriza abanyagihugu gutegekanya na ntajyo amafaranga yo kugura umwavu w'ikizungu bakoresha mu ndimo zabo, leta nayo ikabasahiriza kugira ngo bawuronke ku giciro gito, ikongera ikanabafasha kugira ubashikire. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega batanze amafaranga yabo bamenyesha ko barindiriye uyo mwavu amaso agahera mu nzira. Abo barimyi muri kino gihe bakaba bateye umutima uhagaze nuko hageze guteragira ibiharage by'impeshi batararonka uyo mwavu. Bamwe bakaba bahisemo rero guteragira ata mwavu, abandi bakikora ku mwavu usanzwe gusa nk'uw'amase y'ibitungwa, abandi nabo bakaba bararindiriye ngo barabe ko uyo mwavu w'ikizungu batangiye amafaranga woboneka. Abo nabo bagatinya ko bazogira gucererwa guteragira n'uyo mwavu uteko ntuboneke. Ayandi makenga ku barimyi aho mu ntara ya Gitega ngo nuko imvura izohava isubira hejuru imbere yuko ibiharage byabo byera. Aho ngo ni mu gihe bihweje ingene imvura igwa muri kino gihe biboneka ko izocika kare hataragera ko bimbura. Ivyo navyo ngo bigashobora kugira inkurikizi mbi ku mwimbu wabo. Abo barimyi bagatera kamo abajejwe kurangura uyo mwavu w'ikizungu co kimwe n'abajejwe uburimyi mu ntara gukora ibishoboka byose ngo uyo mwavu uboneke kandi wongere uzame wama uboneka ku gihe.
Urakoze Janvier nahazwe kubijanye n'uburimyi nyene n'ubworozi. Abanyagihugu barenga ibihumbi amajana atandatu by'abarundi ni bishyirahamwe Gitaho Imfungurwa n'Uburimyi ku isi itegekanya gufasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abo nabo FAO ikavuga ko ari ababangamiwe na kigoyi vyunyuwe n'ingorane za politike zadutse mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu. Bofisi niyongere niwe yateguriye inkuru.
Muri uwo mugambi wo gufasha ababangamiwe na kigoyi gusumba abandi mu Burundi, igisata ca ONU kiraba ibifungurwa n'uburimyi ku isi FAO kibona ko kizokoresha amafaranga angana n'imiliyoni indwi z'amadolari y'Abanyamerika kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani. FAO ikavuga ko izokorana n'abasanzwe bafasha mu mugambi wo kurwanya ikiza cy'inzara no kugira ngo umuntu ashobore kuronka umutekano ukwiye ku bijanye n'ibifungurwa. FAO ikavuga ko izogerageza kugwiza umwimbu mu banyagihugu babirimizi kugira ngo bashobore kugabanya ububabare bw'igihe cy'amapfa. FAO ikavuga ko izokwegeranya kandi ibimenyetso n'amakuru yose ku bijanye no gufungura nabi biba byashikiye abanyagihugu. Ku bwa FAO ngo ikiza cyashikiye Burundi kuva muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ngo naco nyene caje cunyura ibintu. Abanyagihugu batari bake ntibagira aho barima, abandi nabo barabuze akazi. Ibyo byose bikaza byunyurwa n'igitoro kidasiba kuduzwa uko bukeye ko bwije. Igiciro cy'igitoro kigaca gituma ibindi biciro by'ibifungurwa bya nkenerwa nabyo bica biduga. Abana babangamiwe n'indwara zo gufungura nabi bakaba bagera ku bihumbi mirongo itandatu na bibiri n'amajana atanu. Abarundi nabo barenga ibihumbi mirongo ine babandanya kuva mu Burundi basaba ubuhungiro mu bihugu akarere Burundi buherereyemo, na cane cane igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo n'igihugu c'u Buganda.
Urakoze Bonfisi niyongere mu kanya na makuru ajanye n'impunzi.
Humura Burundi.
Ikiganiro ni Humura Burundi mushobora kukironka mwanditse ubutumwa ku nimero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso guteranya 49 178 51 74 ubusa kabiri. Na nababwiye mu ntango guhera kuri wa mbere abagabo bose mu ikambi ya Ndutari mu gihugu cha Tanzania bagiye gukubitirwa gukora irondo mu ijoro. Iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'ikambi ku munsi wa kane agategeka abakuru b'amazone kuyishira mu ngiro. Impunzi rero zikaba zitewe umutima uhagaze n'iyo ngingo. Ido nido na Hermes Nibandetse.
Ku munsi wa kane uheze umukuru w'ikambi ya Nduta yakoranije abakuru b'amazone yose 21 agize ikambi ya Nduta. Icyo gihe niho yamenyesha ibigiye kuba muri iyo kambi irondo ku bagabo bose. Ku ruhande rwabo abatwara amazone bategekwa guca bashikiriza amategeko banyumba kumi.
Uyu munsi abashefu de zone bakoresheje amanama mu mazone atandukanye basanzwe batwara bamenyesha impunzi ibigiye kuba guhera ku igenekerezo rya 12 uku kwezi, no kuvuga ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere impunzi zose zo mu nkambi ya Nduta twararikiwe kurara amarondo. Kira nyumba kumi izovamwo abagabo babiri.
Ayo marondo ariko ateye amakenga impunzi.
Uyu mugambi ku ruhande rwacu twebwe abagabo twabonye yuko ugiye kutumarira mu bujo butandukanye kunga mu gihugu cya Tanzania. Ikindi nacyo tugiye kuhakurira ubumuga n'indwara giturutse ku mbeho kuko tuzoba twaraye amaronga.
Bakibaza uko impunzi zishobora kwicungera umutekano wabo.
Twebwe twituye igihugu cya Tanzania kugira ngo kidukingire. N'ishyirahamwe mpuzamakungu ryakira impunzi HACR twasabye Leta ya Tanzania na HACR bakore ibishoboka byose bongerereze abajeje umutekano turi ahantu hamwe hama aribo badushungera.
Turetse ko igihugu cya Tanzania kigize iminsi kigaragaza amakenga gifite ku bijyanye n'umutekano wacu kubera ubwinshi bw'impunzi ziguma zakirwa muri icyo gihugu. Eka mbere n'umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli akaba yaraye asohoye itangazo amenyesha icyese ko yonjoroye mu bikogwa akorera hamwe na HCR byo kurabira hamwe uko atorwa umuturama ku munzi turi mu cyo gihugu cyane cyane nko gutanga ubwene gihugu.
Abanyeshuri barundi biga muri za kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda bariko baritegurira isekeza ryo guhimiriza urundi rwaruka kugwanya kunywa ibiyo bya bwenge n'ayandi mabihugo rwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga muri kaminuza mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko bigisha urundi rwaruka imyuga itandukanye ishobora kubateza imbere. Jean Pierre Nifashije niwe yaduteguriye inkuru.
Ubu rwaruka rw'abarundi biga muri za kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko batanguje ishyirahamwe United Students Association kugira baronke aho bashobora guhanahanira ibyiyumviro na cyane cyane mu byerekeye ubumenyi no gufashanya. David Ngarura arongoye iryo shyirahamwe avuga ko basanzwe bafashanya.
Ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga kuri kaminuza n'abandi bashinzwe kuja hamwe yitwa mu Cyongereza United Students Association bari kuja hamwe kugira tumenyane gukorera hamwe ibikorwa zo kwiteza imbere ni guteza imbere ubumenyi bw'urwaruka mu kubigisha imyuga itandukanye nteka neza mu byo bugezweho kwandikisha ordinateur guteka ubwoko bwose bw'imikate n'amagato ni kuvuga boulangerie.
Muri iryo shyirahamwe ry'abanyeshuri biga muri za kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda bamenyesha yuko bariko barategura mu ikambi ya Mahama isekeza kugwaruka. Isekeza rifite ihangiro ryo guhimiriza ugwaruka kwigisha kugwanya ibiyobyabwenge, guhimiriza ugwaruka kugwanya amabi afatiye ku gitsina, hamwe no gukundisha ugwaruka igihugu.
Turafisekeza kugwaruka kugwanya ibiyobyabwenge n'andi mabi yose kugwa no gwaruka. Tuzobigisha inyigisho zimwe no gusubiza hamwe, tubigisha inyigisho zijanye n'umuco n'akaranga by'abarundi kandi tubigira n'impino aho zibamwe irushanywa ku migwi itandukanye izoba iteguye. Kwigisha ugwaruka umuco n'akaranga by'abarundi no kubakundisha igihugu mu kubaha inyigisho zitandukanye.
David Ngarura arongoye iryo shyirahamwe asaba abagira neza n'abandi barundi kubashigikira muri ibyo bikogwa, akanakangurira urundi gwaruka kuja hamwe mu ntumbero kwiteza imbere.
Muri make niyo migambi nyamukuru y'ishyirahamwe ryacu mbega tukwifuza ko kuyishikako bene wacu b'abarundi batandukanye bafise uburyo kudushigikira mu byo bashoboye. Tukaba dusaba kandi amashyirahamwe yo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa amashyirahamwe mpuzamahanga makungu kwe dufata mu mugongo tuhamagarira urundi gwaruka nago ko guhaguruka rukaje hamwe n'ibyo natwe twakoze.
Iryo shyirahamwe ry'abanyeshuri biga muri za kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa United Students Association mu rurimi rw'icyongereza cyavutse mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2017. Muri kino gihe rikaba rihurikiyemo abanyeshuri n'urundi gwaruka 46.
Urakoze Jean Pierre Nifashije no kuri iyo nkuru yawe duce turangiriza kwiganira mu mura Burundi cyo kuri wa gatandatu. Murakoze mwese mwaduteze yomi sinogenda ntashimiye bagenzanje bafashije kubatororokaniza ikiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro mwari kumwe na Sandrine Nkurikiye kinga bw'ivyuma hari ingenieur Jide Mwemero. Mugira amahoro iwanyu naho gutaha. Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.